abakuru b'amadini bavuga bamwagiriza Yesu ko yiyegereza abanyabyaha. Yesu abacira uwundi mugani ababwira ati, habaye umugabo yari afise abahungu babiri. Mutoyi muri abo bahungu biwe abwira se ati, mpa umugabane w'itunga. Se arabimwemerera arabimuha. Haciye iminsi wa muhungu atora bwa butunzi agenda mu gihugu cya kure. Ashitseyo yononesha bwa butunzi bwiwe mu buhumbu. Igihe kimwe muri icyo gihugu inzara iratera, agenda gushumbira umuntu wo muri icyo gihugu, maze uwo muntu amuha igikorwa cyo kujya kuragira ingurube ku gasozi, kugeza aho yipfuza gusangira n'ingurube. Umunsi umwe aribwira muri we yisubira ko, aravuga ati, kwa data hari abakozi benshi barajya bagasigaza. Aribwira muri we ati, reka nsubire iwacu nje gusaba data, ndamubwiye ko nacumuye ku Mana no kuri we, kumbure yongira n'umwe mu bakozi biwe. Aragenda, se amubona akiri kure, maze azariruka aramusanganira amugwa mu nda. Wa muhungu arabwira se ati, nacumuye ku Mana ncumura no kuri wewe, si nkikwiye kwitwa umwana wawe. Se abwira abakozi kumwambika impuzu nziza no gutegura umunsi mukuru. Hashize akanya mukuru we arataha avuye mu ndimo, yumva abantu banezerewe bavyina, ahamagara umukozi amubaza ibyabaye, maze umukozi aramwishura ati, ni wa mwene wanyu yagarutse, so yaciye amutegurira umunsi mukuru. Yanka kwinjira, se arasohoka abwira se wiwe ati, mbana nawe iminsi yose, nawe wigeze untuma ngo ndakugambararire, nta na rimwe wigeze ufata n'ishashi ngo uyibage nsangire na bagenzi banje. Ariko umuhungu wawe yononye ubutunzi bwiwe mu busambanyi, aragarutse none umugiriye umunsi mukuru. Se aramwishura ati, ni koko ubana nanje iminsi yose, ibyanje byose ni ibyawe. Byari bikwiye ko tunezeranwa hamwe, kuko umwene wanyu yari yarapfuye ariko yazutse, yari yarazimiye ariko yagarutse.